Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaramukije nshuti bagenzi mu ruteze yo mimikano kanya kaze mu kiganiro yaga twabateguriye kuri uno munsi. Alexandre Bizimana ni jengire ndakibashikirize ni musangwe kaze. Turahera mu rusenda aho uburongo yishira hamwe Action Medeor ryo mu gihugu cy'u Buholandi umushinga ntaye Christophe Bonsman yagendeye ikambi impunzi barundi ya rusenda kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2008 ruhumwa umwaka 2019. Iryo shirahamwe rikaba rishigikira irindi ryo hagati mu gihugu AFPD rifasha mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda no muri site ya Murongwe mu bisata by'amagara y'abantu no mu bijanye n'isuku. Ku bwa Christophe Bonsman, intumbero y'uruzinduko rwiwe mu ikambi kwari ukuraba ibikorwa bikorwa n'uwo bakorana ariwe AFPD ku nyungu z'impunzi no kwihurira imbonankubone n'impunzi asanzwe afasha.
My name is Christophe Bonsman. I'm pharmacist and director of the Action Medeor Allemand.
Nitwa Christophe Bonsman, nkaba nserukira ishyirahamwe Action Medeor Allemand.
AFPD, our local implementing partner, and UNHCR, and also to meet the beneficiaries.
Intumbero y'uruzinduko ngaha ni ukuraba ingene hakorwa ibikorwa dukorana na AFPD na HCR.
Our core competence is health, particularly pharmaceutical supplies and wash, water, sanitation and hygiene.
Ndetse no guhura na bene kuronka izo mfashanyo.
To go on with these health provisions, but also maybe to expand to laboratory services, but this is an early idea.
Turangirize imurongwe aho hashinzwe umunara w'itumatumanako amakuru w'ishyirahamwe Vodacom RDC muri site y'impunzi y'abarundi ya Murongwe. Uyo munara ufise uburebure bw'imetero 15 ukaba watanguye gushingwa mu kwezi kwa mukakaro k'umwaka uheze wa 2018 kugira ngo uzofashe mu gukura amafaranga mu matelefone. Ido ni ido na mugenzi wacu Edouard Nzambimana.
Antene yubatswe n'ishyirahamwe ryo gutumatumanako amakuru Vodacom yaratanguye gukora. Iyo antene ikaba yubatswe n'iryo shyirahamwe mu isite y'impunzi z'abarundi ya Murongwe. Abenegihugu ndetse n'impunzi zaho mu gisagara cha Murongwe bashima icyo gikorwa cha Vodacom kuko imbere bagikoresha antene y'isebere n'ikatanga rezo zari nkeya basaba kwiyunguruza kugira ngo baronkerezo zikwiye mu kuganira ndetse no kuja ku mihora ngurukana bumenyi.
Aske kama mukaji wote wa Mulongo hapa akwe mkimbizi wala mukaji wa hapa pembeni anapashaona kama tangu siku ya 5 na saa 7 rezo yetu antene yetu ya Mulongo hapa ishaanza tumika. Ni kwa hiyo tulikuwa tuone kama antene inatumika vizuri na kuona kama kuna malalamiko yoyote ile kuhusu rezo na kuona kama kuko watu wenye hawajakuwa na carte sim juu tuwapatie nao wakwe kumtandao na kuwafundisha juu ya maproduits na services za Vodacom wapate kuzibenefisie mutandao ya Vodacom. Asisase ingine ilikuwa mukambi.
Ikindi nacho tukomenya nuko iyo rezo iyo antene ije gufasha impunzi mugihe baronswa udufaranga twabo tw'inyubako biciye muri konte ya M-Pesa mu buhinga bwitwa CBI bwo kuriha impunzi. Tubamenyeshe kandi ko umugenduzi mukuru muri zone Fizi Patrick Masomeko yaramenyesheje akamaro kiyo antene. Kubwo ikiganiro yaga Edouard Nzambimana mu site impunzi z'abarundi ya Murongwe.
Ino ngaha ndangirije ikiganiro cyo kuri uno munsi. Ni ikiganiro mwateguriwe na Serge Bisimwa ahagarikiwe na Jacques Kahora. Mwandishije nanjye Alexandre Bizimana na ubutaha.